Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 19 y'ukwezi kwa gatanu umwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi gose, ari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyene.
Uyo ni umwe mu Barundi babakinnyi urukino rwa box bapfungiwe icamaso mu gihugu ca Gabon, aho bari bamaze iminsi mu mahiganwa. Inkuru co kimwe ni inkuru yereke agahingwe mu gisara ca Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Abakinyi batatu burukino rwa box b'abarundi n'abamenyereza babo babiri bari barabaherekeje mu nkino zari zimaze iminsi zibera mu gihugu cya Gabon bapfungiwe icamaso ku hoteli mu cyo gihugu. Imvo nuko babuze amafaranga angana n'amadolari 4,680 yo kuriha ihoteli. Ni inkuru ya Eloge Burikaneza, umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika.
Amahiganwa abakinyi b'abarundi bari bitavye yahora yitirirwa akarere ka gatatu muri boxe ku mugabane wa Afrika yatanguye kuwa 12 ku kwezi ahera kuwa 17, ariko ubu yahindutse aho umugabane wose wa Afrika championnat d'Afrique mu Gifaransa. Nubwo babuze amafaranga bariha, bari bemeranije n'ubushinganje bujejwe inkino ko buzobikora imbere yuko bagenda, nkuko bisigurwa na Eric Ndayishimiye atwari ishira hamwe ry'urukino rwa boxe mu Burundi.
Twarasabye leta kugira tuze guserukira Burundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri gabo za Afrika. Barashobye twemera abantu batanu, munyuma tubona yuko batanu badakwiye, natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege. Tumaze kuvyemera rero baca bemera yuko baca bashiramo n'uwi wabo muri ministere bakaba abantu 11. Tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri Gabo, twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu, hanyuma tuzi yuko leta izo turihira ibindi bisigaye tuca turaza kugira ntiducererwe ku murimo wategerezwa kutuzana ngaho. Munyuma turandindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura, turarindira n'amahera turabura, munyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari. Havyarimana Ornera araronka medaille de bronze, Daize Jama araronka medaille de bronze. Twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura. Niho twabona rero bo muri federation yo muri Gabo batubwira yuko twatevye kubariha, yuko dutegerezwa kubariha. Mbere barasokora na facture y'amadolari 4,486 gushika itariki 19.
Turetse kwa fungi wicha amasi Libreville babiri muri bo harimo Ndayishimiye n'umenyereza batswe passport zabo n'ubujyo babayeho ntibushemeye na gato.
Tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi gose, ari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyene kugira umuntu ntapfe gusa. Usanga nyene abakinyi kugira baje mu buriri rumengo bagenda baraganya ati mbega yemwe turagenda kuri bijya bintu, nabona abantu batagira urufaranga imbere n'inyuma kubera atakamba nyene bagize. Tumerewe nabi gose, ubu twabwiye yuko atakuvyifasha atakutumerewe kuko gushika ubu ntituraronka umuntu aduhumuriza yuko bariko barabikora kugira baturihire ayo mahoteli. Nkumbure n'agahamba kaba boxere bahora babaye yuko bakaronka. Turi mu yabira turarindiriye muri Gabonaho, urumva mu passport baradusubiza ntitubone iyo bija kabisa. Turarindiriye kugira turabe icyo vamo. Kumbure ko byavuzwe ku maradiyo gose mbona banye umenyesha makuru mugoma mubimbaza. Twibaza yuko nawe no leta niture kuko leta n'umubyeyi wabose irarabe icidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu.
Mukurindira yuko ibafasha ubutwari ishyira hamwe rya boxe mu Burundi asanga hashobora kuba n'izindi nkurikizimbi.
Nawe tudashobora kumenya icyo bariko barategura aba bantu bo muri Gabo, ukuntu badufatiye amapasiporo ntidushobore gufungura uko dushaka. Urumva ko ari ibibazo, kandi urumva bashobora kutwitwarira muri zone mbere no muri Ayiba ugasanga badufatiye ibindi bihano ruhasha bikomeye. Urumva rero nta fere twaba tugize tutarishye, twaba twiyandagaje, kandi urumva ari ibintu twavuyeho tuzi ko dutegerezwa kuriya kuko hari igitabo bita Team Delegations handbook barungika bakashira mu ibintu kuno bizogenda byose byarimwo yuko dutegereza kuriha amahoteli. Mu ofisier akariha $60 par jour, mukinyi akariha $40 par jour. Dutegereza kuyariha kuko ni itegeko.
aba kinyi n'abari babaherekeje bari kuba bavuye muri Gabon kuva kuri wa gatandatu bagashika Bujumbura kuri uyu w'Imana batera kamo abishoboye botse kubafasha na cyane cyane mukuru w'igihugu cy'u Burundi azanzwe akundi nkino narijya bari binanase bakaronka imidada ubushinganje bujejwe inkino buremeza ko bagiye muri Gabon bahawe uruhushya nabwo nk'uko biboneka mbere kuri izo mpusha zahanahanywe ku mbuga nkoranyambaga zamenyesha makuru w'abarundi ariko busigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye na gato eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Iminembwe muri Republika ya Kongo yani ya demokrasi ngo hari agahengwe muri iki gihe nyuma yaho hamari iminsi hari ingwano kandi imishamirano hagati y'abanyamurenge n'abafurere bafatikanije n'abanyendu turi kumwe na byicaza Sebatware Alexis akaba umuvugizi w'umuhari Force Novatrice pour l'Union et la Démocratie Congolaise muri Veneza mushanahe icaza Sebatware Alexis
muri Veneza
murakomeye
ego turakomeye
ibintu byifashe gute muri iki gihe hoba ngo haragahengwe aho iminembo
muri iki gihe haragahengwe cy'iminsi ibiri ariko intambara yari imaze icyumweru cyose irimiraba hagati y'ubwoko bw'abanyintu ababembe bafatikanyije hamwe n'abapfurero barwana n'ubwoko bita abanyamurenge
muvuze ko ako gahingo ari ak'iminsi ibiri mushaka kuvuga ko iminsi ibiri irangiye iyo ngwano izosubira
ntabwo twabimenya bitewe n'uko aharagahengwe kabaye muri iyo minsi ibiri ntituramenye ngo kava kuki ariko abarwana bo baracara hari ntabwo bari bagenda
ako gahengwe kavuye kujya
agahengwe kabaye mu gihe hari delegation yari ivuye ukavu yari yobowe na ministre familier Manasse Ruhindika igizwe na general Muhindo Mundos general Muhima commandant de la police Frank député pension n'abayobozi bayo makominotari mararwana batanu hamwe n'abakoloneli bane ba Sardes n'umukuru wa ane nibo bagiye muri Minembwe kugira ngo babashe guhuza ayo moko arimo arashamirana arimo ararwana bagarutse rero nibwo iyo minsi ibiri ishize navuga ko habonetse guhengwe intambara yabaye nk'ihagarara
murafite kizero ko abo batitsi bazoshobora kujijura iyo mirwi yose itana mu mitwe igaheba iyo ngwano maze iyo ngwano ikarangira
niyo gahunda ihari leta cyangwa se guverinoma ya Congo irimo irashakisha kugira ngo ikore imishyikirano ariko mu by'ukuri iyo mishyikirano bayitangije kuva mbere hashize igihe intambara yatangira ahantu bita Rurambo itaragera Minembwe bagerageza kubahuza ariko ntabwo byaheze intambara ntiyarangiye kugeza n'uyu munsi iracyakomeje rero nta kizere dufite ko iyo mishyikirano mu by'ukuri yatangiye isubije
icyatumye iyo mirwi ya moko itangwa gutana mu mitwe umuzi w'ingorane watanguye ryari umuzi w'ingorane n'uyuwe
intambara yatangiye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu ubwo umwami w'abanyinu witwa Kawaza yafashwe na numukomanda wita ngo ni Semahurungure. Semahurungure ni umukomanda wahoze yurugije nyamusaraba ariko nyuma baje gutandukana. Yamufashe bavuye mu isoko, bavuga ko yamukubise kugeza apfuye. Nizo zateye abasirimu kwigumura batangira intambara. Ubwo rero bahise bafatikanya n'abapfurero n'ababembe batangira kurwanya ubwoko bw'abanyamurenge, barasa abantu mu mibunda, barasa abandi imihana bita cyangwa se village mibunda, abandi mu mikarasi, kugeza bageze mu minenge kuri none ari intambara arimo ibeza.
Ikintu ku bwanyu curandurana n'imizi ibibazo biri hagati yayo moko nibi?
Kuri twe tubona ko nta kindi cyarandurana uru rwango imizi nuko habaho kwicara impande zose zikabasha kuba zareba ibibazo bihari hanyuma bakabikemura, kandi nubwo babigerageje kenshi bikaba bidatanga umusubizo igisubizo nkuko tubyifuza, ariko turifuza kuko ibyo biganiro byahoraho bigakomeza kugira ngo tubashe kuba twabona amahoro muri Karakarere.
Mu kanya gatoya cyane rwose, abanyagihugu b'Iminembwe muri iki gihe bamerewe gute? Bibaza iki kuri iyo mishyikirano yakoreshejwe n'abatetsi?
Mu by'ukuri bari biteze kuko hagomba kuboneka amahoro, ariko muri rusange uko bifashe mu by'ukuri birababaje. Ubarebye uko bimeze, abantu bavuye mu byabo, amatungo yaranyazwe, inzu zaratwitswe, mbese ubuzima bw'abaturage bumeze nabi rwose nk'uko nabivuga, ntabwo bwifashe neza. Ariko imishyikirano iracyakomeje, ni nayo twifuza kugira ngo ikibazo kiba cyakemuka.
Bicaza Sebatware Alexi, turashimiye cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, natwe turabashimiye.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri sanga cyane ngaje mu kanya, twagarutse ku kamaro ntangere k'indero n'inyigisho mu kwiteza imbere. Ntabwo rero bikiri agaseseshwa rumuri k'umuntu wese yihaye umugambi wo kwiga kaminuza, amashuri akomeye, yiteza imbere mu buryo bworoshe kurusha umuntu atanonosoye amashuri. Uyu munsi rero twatumiye Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe n'umunyeshuri aherutse guheza muri kaminuza i Bujumbura. Athanase Gahungu rero atangura avuga ukuntu yatowe mu bandi bigisha muri mwaka akaronswa agashimwe kitwa Educator of the Year, agashimwe gahabwa mwigisha itanze cyane kurusha abandi.
Yego, ako kabanga ko kuntera agateka mu barimu dukorana kama kaba uko umwaka uje karaba, bagatora rero umwarimu bibaza ko yagize ikintu giteza imbere akazi kacu kuko nonosora ubwenge, akazi kacu kuko kwigisha abantu. Jewe habari gushobora kuba barapfuye abandi benshi, mugabo nibaza yuko uyu mwaka nagize ibyo nama nibaza hamwe nerekana abantu yuko ntangura icyo twokwita amaprogramu mashasha mu byo nkoramwo, hanyuma nkagira n'ubushakashatsi. Ibyo rero nibyo bakunda kurabira ko nibyo uyu mwaka nanagishije inama z'abatwara amashuri, kuko nigisha abantu bagomba gutwara amashuri n'abayigisha, bakaza rero nkabagirisha icyo bita workshop, icyo bita inama, bagashobora kwinonosora hanyuma bagaheza nabo bagatera imbere. Ibyo nibyo nibaza ko barabiye ko mugabo yose ntibateza kubimbwira ko ari byo barabiye.
Turagute rero ikaze, turaguteye intege, turagushyigikiye kandi turagushimiye cyane rwose kubera utwigoro tudasanzwe mwakoze. Tukaba rero tuboneyeho kanya kugukeza na twebwe nyine.
Murakoze cyane, murakoze rwose, murakoze.
Ego, mu majambo make kandi kubona mwaravuye mu Burundi mukaza muri Amerika mukanonosora amashuri kaminuza mukaronka na doktora, eka ni ikintu gishobora kubera akarorero keza urwaruka aho ruri rwose, haba mu Burundi cyanke mu bindi bihugu, cyane cyane aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwabigenjeje gute? Cyane cyane aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzi ko hariho ibintu byinshi cyane rwose bishobora gusamaza abakiri bato, eka mwabigenjeje gute? Impanuro mwoha urwaruka rukirondera mu mashuri yisumbuye, mu mashuri kaminuza, haba ngaha muri Amerika cyanke ahandi, nize?
Ego, burya ibyo kugira guca ubwenge cyanke kuja mu byo mu by'amashuri, hariho ubwenge umuntu bavuga ngo ashobora kuba yaravukanye, ariko jewe naba nibaza yuko ibyo guca ubwenge ari ibintu umuntu azariga agaheza akamenya ibintu ingingo ashobora kugendera ku muntu uwo ari we wese. Jewe nibaza ko icya mbere nuba ndiko ndikurira ko ikintu cya mbere cyamfashije ni uko mu bintu byose nkora nama nibuka iyo navuye, nkama nibuka yuko izo nkora byose ndi Umurundi, ama kwa kuntu iyo nava ku gatumba kujya kuntu umuntu wese twabonana yampanura ukuntu kose umuntu wese twese twaramukanya, umuntu akaguma abyiyumvira akaguma yibaza yuko ibyo ubupfasoni, ubuntu, ukubaha no kutishira inyuma kwa ari byo bintu bya mbere nibaza ko umuntu wese atereza kugendera ko. Ibyo rero bigendeye ko n'ibyo kuriga biraheza bikagenda neza, kuko wubaha abandi uko ukamenya icyagushize ngaha, ukamenya yuko utigena utigenza mugabo ufise akubaho, ufise icyo ugendera ko. Umaze kumenya rero kuri icyo ugendera ko ntawe uheza ngo agusuzugure, mugabo udashoboye kwiyubaha nawe wenyine ntawe uraheza ngo akubahe.
Muravuze ibintu bihambaye cyane rwose ko hariho nk'abantu kenshi na kenshi cyane cyane mu mashuri yo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho usanga umunyeshuri avuga ko umwe ari kijuju undi aciye ubwenge. Mukamuze ko ibyo bintu bitabaho, byose biva ku mwete eka no kubwira umuntu wese akoresheje. Hariho n'ikindi gihintu gishobora kuba gihambaye Dr. Atanazi Gahungu, eka kwiha umugambi no kwiha aribyo bita nko mu Gifaransa determination, nicyo ni ikintu gihambaye cyane rwose gishobora gutuma umunyeshuri yigenza neza akora neza mu ishuri.
Icyo kintu kirahambaye rwose kuko abaturiko turavugana icyo batazi ni uko jewe navuye mu Burundi bise bene bya bintu bico bita ngo Fulbright scholarship. Iyo Fulbright ni ikintu gikomeye mugabo igihe maze gushikira ino bose barazi ko ibyabaye. Jewe navuye mu Burundi mu 1992, hama mu 1993 jewe mbere nariko nditegura ngomba gutaha, niho haca hatangura kubeye kugorana mu Burundi. Bimaze kugorana rero niho nashafata nkagumino mugabo agatima gushika n'ubu. Icyo nogomba ko abantu bamenya nuko icyo uri kuravuga ngo twokwita determination yuko kubuko bico gihe agatima kamye karaho hamwe no vuga ndi ibyo ndiko ndakora byose. Abarundi iyo bava iyo bari bose yuko ngomba yuko bo mbona tukagira uko twakuze kera, nta wagaye uwundi, nta wakengera uwundi, twese twaba tuvuga tuti Burundi bwacu. Icyo rero nicyo kintu kiguma rero si kindi mbere nkaguma ndakirabira ko uko ndakirabiye ko ngashobora kugira ibyo nkora umutima uri mu nda.
ni byiza cyane gose. Hermes dushimira Imana arahize nk'imyaka irenga 2 gatoyi murangije muri kaminuza Martin Luther King mu bamufise imigambi yo kubandanya gushika ku byigwa vya maîtrise cyane docteur.
Ego na musanze iyo uri mu gihe cyo kwiga amashuri ntibigera uvuga ati nzohagarikira ngaha, musanze ufite akaryo uguma wiga. Ibyumviro rero byo kuvuga ko tuzobandanya amashuri tukagera kuri maîtrise cyane docteur byo biribura turabifise, gusa ni opportunite niyo nyine ataraboneka neza. Mugabo uburyo bukunze kwiga amashuri ni ngombwa tukagera no kuri doctor.
Ku byereka akazi hoho byifashe gute?
Bo akazi ntawo bigeha uretse no mu Burundi ndetse no ku isi yose. Irazi yuko akazi karagoye kuboneka na cyane cyane muri ibihugu byacu biri mu nzira y'amajambe. Rero ikintu gihari iyo umuntu ahejeje amashuri aragerageza kuraba akisuganya akarondera ingene ahaciraka abirose abibuze akagerageza kwihangana. Ariko nko mu Burundi ho naho biruko turashima leta irafise umugambi y'uko izoshyira amahera mu kigega ifise umugambi, hama abajene bari mu mashyirahamwe rwaruka rugagerageza gukoresha amafaranga leta izoba yashyizwe mu ico kigega hanyuma bagashobora kwiteza imbere. Ni ukuvuga yuko biramutse bikunze leta igatanga ubwo buryo abajene bakaba bari mu mashyirahamwe rwaruka bazoshobora kwiteza imbere, natwe tunashobora kuzoba turi nko muri abo turose amahirwe. Yego tugumana ibyizere dutera n'intege leta kugira ngo igerageze ibyo ibyo yemereye rwaruka ibishyire mu ngiro, tubirindiranye igishika rero. Muri rusange
hariho n'imigambi mu madepartement amwe amwe mu ma faculté amwe amwe yigutanguza nka maîtrise eka twarumvise ko na programme ya doctorat ishobora kuba yaratanguye. Ivyo ni ibintu mushobora kwibaza ko mushobora kuzukurikirana canke mukaraba n'ubundi buryo bushobora kwiga hanze. Hariho ibihugu byinshi biba bifasha nk'abanyeshuri bafite ingoga ikaba bafite determination nk'uko twabivuze. Ivyo bintu mwamufisemo umugambi?
Umugambi ndawufise cyane wo kwiga maîtrise haba mu Burundi canke hanze ndose akaryo. Yego kwiga maîtrise ni ngombwa, ndafite umugambi yego nagerezwa kuzoyiga. Yego
turi kumwe na Professor Atanase Gahungu ntabura ivyiyumviro hava abashikiriza mu kanya. Ariko reka muri aka kanya duhe ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Pierre. Pierre mwiriwe neza?
Yiriwe mwiriwe.
Muratwumva muri hega Pierre?
Turi mu Burundi muri ntara ya Kindano mu Bugabira. Rero icyo generali yise
banza tubwire akazi na Kirundi zokoze.
Banyita Bizimungu.
Bizimungu Pierre Bizimungu. Ego icyumviro ikibazo?
Ego na numba bagenzi banje bariko baravuga igihe kama kaminuza ubwabo cyo kibazo nkunze kubona ni kubera usanga nk'ubu leta hariyo bamwe menga hariyo amasection cyangwa se bine bifata byo muri imanite no
ego duga kwijambo turakumva
hariyo bifata byo muri imanite usanga bidaha uburenganzira abanyeshuri kuguma babandanya amashuri. Rero natwara bibaye niho kenshi twarize nibyo bifata byo muri asenti babita amaherute cyangwa bino ma pedagogi. Rero ugasanga mbenga leta yo mututira kamo leta ikaraba ukuntu boza baraha akaryo abanyeshuri bakeneye kwiga. Hanjye nk'akarorero narashakashatse ukuntu noza kuri kaminuza kubera amashuri nize ari ajyayo muri asenyuma, ugasanga mu kibavuga bati niyo genda ku kazi kandi urabye n'ubuzima bwarabuze. Rero nashaka mbaze abo bagenzi bacu baba bari hanze nk'uwo mugenzi wacu bari muri Amerika ko bari n'ishyirahamwe babafise yodari ashobora leta kugira ngo abafundi batange ibifata ku bana batarije kwiga bakabandanya biga.
Murakoze Pierre Bizimungu. Ikibazo gihambaye cyane rwose Atanase Gahungu nk'uko mubizi mwarigishije mu Burundi kamutaraza muri Amerika nkuko nanje nyine nigishije mu Burundi ntaraza ha muri leta z'umwe za Amerika. Icyo ni kibazo gihambaye aho muri sogonde abantu biga byo kwigisha ugasanga mu nyuma ntibafise aho basaganiriza ntibafise aho bashobora kuja kubandanya eka n'amabourse kuri abo bantu usanga atari menshi cyane rwose. Impanuro mwotanga kuri abo bize ayo mashuri canke kuba tegetsi baraba by'indero n'inyigisho nize?
Icyo kibazo kirakomeye rwose kuko kenshi mvuze ngo ikibazo kirakomeye rwose ni ukuvuga yuko inyishu yabo yacu si inyishu yo kwihutira. Nibaza yuko kuva kera mu Burundi twariga mugabo twese tukiga tubona yuko ubushobora kudukoresha wenyine ari leta ubu nibaza yuko hageze igihe uko dutangura tugahindura mu mico yacu umuntu akibaza ati mbega jewe simbuye gusa ngo narize ndazi ubwenge ndazi guharura nta ubatabizi mugabo hamwe utangura kwibaza uti mbega none ibi bintu nize bishobora kuva ku iki bishobora gukora iki jewe nshobora gukora iki ubu rero hari ibintu abantu bavuga yuko turiga tukagira icyo bita literacy no kumenya gusoma cyangwa no kumenya na numeracy no kumenya ibiharuro mugabo ugasanga hariho ikintu kitugoye cyane wese turi ko turiga bose mu minsi za bose bazuba baratsinze amashuri mu ayo twita secondaire none bamaze kwiga amashuri yose bose baramaze kuyiga hazoba hariho na hamwe leta ishobora gukoresha bose icyo kintu rero cy'uko umuntu wese ahari ashobora kwibaza ati reka ntangure ikintu gishobora guteza imbere abandi gishobora kuduteza imbere icyo kintu rero nicyo kizoba nicyo gikwiye hanyuma muri iyi minsi uko ibihugu bitera imbere niko ibihugu biza birungungana byungunganya ibindi abantu bakaheza bakaza bararaba bakaza gukarisha ubwenge ahandi bari ari hanze ari mu gihugu mugabo bagashobora kugira bati jyewe narize ndazi ibiharuro ndazi gusoma mugabo icyo kintu twita trade none ko nabyize byose jyewe ikintu noshobora gukora n'ubwenge nize ni ikihe ari ugufashanya naryohewe cyane kumva yuko mu Burundi wacu hasigaye hariho ibintu bya kopeke hasigaye hariho bintu ibyo iyo bintu nk'umuntu yize kwiga yize kwigisha ashoboye kuronka ako kanya ko kuronka akantu kamutuma ashobora kuronka uwo musahe naho uba mutoyi ashobora gufata ati reka jewe rero ntangure iki kintu mu byo nize nta wize kwiga n'umwe wize kwigisha wese nk'uko tubizi benshi bizi ibintu bita scientific base iyo rero scientific base uyikoreshejemo irimo ibindi bintu si ukuvuga yuko ari ukwigisha gusa kwa leta mugabo umuntu adashobora gukora n'ibindi kera tukiri mu Burundi warafata nk'umuntu nibuka igihe batangura ibintu by'imyuga hanyuma uwo barose iyo diplome yose w'imyuga ugasanga aho kuza gukora ibyo bintu by'imyuga agaca agenda agatonda kwa leta ibyo bintu akabihera kugira aronge akazi gusa ka leta yemeze ko akora kwa leta
icyo ni ikibazo kiri nko mu bihugu byose biri mu bintu nk'umunyeshuri kiri muri kaminuza abanza kwihweza kugira ngo arabe niba yazoba arangije ayo mashuri azonka akazi mu buryo bworoshe Hermes mu gihe mworonka amahirwe yo kuronka ujya wo kwiga kuja kugira nka maîtrise cyangwa doctora hari ikintu mubona mwashobora kwiga kikaba aricyo cyabateza imbere mu karonka kazi mu buryo bworoshye kurusha ibindi mwashobora kwiga
kumajewe muri kaminuza narize ibintu bijyanye n'ubutunzi no ibintu bijyanye n'ubutunzi naho noja kwiga maîtrise ntagerezwa kubandanya muri ibyo nyine ego nobandanya mu ibyo nyine nize muri kaminuza
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ni ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatuma Karara animasi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye rero mwese abaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika turabifurije aho muri hose mwese amahoro n'umugoroba mwiza.